Ni programu izomara imyaka 5 yashikirijwe abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu n'ishiramwe Parseme rifite intumbero yo guhamagarira abarundi guhindura ingendo no gukurikiranira hafi iby'ubutunzi n'intwari bereye mu Burundi. Iradi Rujya America yavuganye na Faustin Ndikumana arunguye iryo shiramwe kuri telefone, hatubwira ko iyi ineguro ije gufasha kumenya uko amafaranga ya leta y'u Burundi akoreshwa.
Burundi buracyafise ikibanza kiri nyuma mu bijanye no gukoresha amafaranga mu muco. Ubwambere hari ico bita raporo préalable obligé dokima y'intanga marara kugira abantu baronke ikingene bayiharira ku bijanye n'imigambi n'ibindi byogenda. Ni kuvuga inama nshingamateka yahaririye ko cyemejwe n'abandi bashobora kuba kumere baterereye. Usanga abashikiranganje ibiga bya leta ama ministeri umengo n'abantu bagiye gusaba. Mungu bagiye gusaba umwami ati twedukeneye dukeneye agashagenda kiherera nabiwe wewe muri yambere ntitukurengejaya none byafatiye kuki.
Faustin Ndikumana abandanya avuga ko iyo neguro izo nafasha mu kumenya utugwi tw'abantu bari bamaze kwimonogoza mu kunyuruza itunga rya leta, ndetse kandi ko n'umunyagihugu muto nawe azobasha gutahura ikoreshwa ry'amafaranga y'imigambi ya leta itandukanye biciye mu nyandiko zibanogeye.
Ibijanye n'amakuru nzayimeza marose atazoboneka gute, mbega amadini dufisanga na gute, azoruhiwe umwaka bizogenda gute, mbega barabara gihuta ikintu cyihuta kirembeje abantu ni kiye kiri priorite, abantu bakagira gute. Hamwe umushikiranganje imva yuko agiye gutegura bije yumvise ibintu abantu baraba n'imigambi yavuze ubusumbi yindi, kuko twama tuvuga tuti amahera ya mari make mwatwakenera vyinshi mugabo kuyatuye no kumenya ibije imbere y'ibindi. Nigiye gishaje agira tugirire ibi bitoro mbese rock strategique bazoyituba kiri uyu mwaka. Ibyo rero niyo natwe kugira abantu babimenye kese, ugasanga rero abantu bishigarije arabashikiranganye bishigarije arabazokoresha mu bindi cyane ndabyo byo kunyuruza ugasanga biko bifatiraho.
Kubwajira mbye bigira Imana yanonosoye ibijanye n'amategeko. Ikibazo kihari mu Burundi kubijanye n'iyubahirizwa ry'amatungo ya leta ni ukutubahiriza amategeko mu bugenzuzi.
Ingorane nyamukuru nuko abategetsi b'Uburundi batubahiriza amategeko mu bijanye n'ingene inzego za leta zigenza, bisigura yuko iyo abari hejuru y'igihugu batanze akaruro kabi mu kutubahiriza amategeko n'izindi nzego n'abandi bakozi ba leta bato bato vyogora ingene baheza bagahanwa. Twovuga nk'abategetsi b'Uburundi uhere ku mukuru w'igihugu kugeza no munsi barahiye bakarengwa yuko badashobora kuvuga imitungo bafise kugira ngo kumbure abajerwe gutohoza umunsi amabanga yabo bategetsi yaheze bazoshobora gusuzuma baravye ku mafaranga bahembwa canke ku bindi bari batunze barabi uko batanyonyeje itungo rya amatungo ya leta.
Iyo neguro y'ishirahamwe Parseme ije yunganira umugambi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije ku munsi mukuru w'abakozi n'akazi, aho yavuze ko agiye gukurikiranira hafi ikoreshwa ry'ubutunzi bw'igihugu mu bigo bitandukanye.
Niyo ngingo igiye kutugenga cyane cyane twebwe abemeye gukorera igihugu mwikoreshwa ry'uburyo buzohora butangwa uko mwakutashe. Tubeho tubizi ko kuva ubu ibwirizwa rigenga uburyo ibisata by'igihugu bizokoresha rishingiye ku ntumbero yo guha uburyo ibizokorwa, kandi ko ku kiringo cyose imbere yo kongerwa ubundi buryo igisata cyose kizobanza kwerekana icyo uburyo cyarose ubwa mbere bwakoreshejwe.
Uwo mugambi mushasha w'ishyirahamwe Parseme kwaba wiswe Notre argent, nos droits, mu rurimi rw'Ikirundi bisigura amafaranga yacu, uburenganzira bwacu. Thierry Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.